VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi turi kumwe. Ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa kabiri tariki 19 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na 2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahikaze mwese.
There are trips where it feels like we've taken one.
Uyo ni Thomas Perriero, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini mu rugendo mu Burundi, avuga ko atantambwe nini irakogwa kuvaho aherukira mu Burundi. Ni mu kanya gato turabashikiriza kandi ayandi makuru ku Burundi yerekeye amasasu n'amagrenade amaze iminsi yumvikana mu gisagara cha Bujumbura. Mu gutugume hafi. Intumwa idasanzwe ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriero asaba Leta y'u Burundi gushira mu ngiro ibyo yiyemeje, kuko ukudakora ibyo yemera bituma itakaza icyizere kubayifasha. Inyuma y'urugendo yahoramwo yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru, aho yavuze ko Leta y'u Burundi iteregerezwa gushikiriza ibyo yiyemeje. Iyo ni nkuru ya Eloge Burikaneza.
Mu rugendo rwiwe Tom Perriero yabonanye n'abategetsi batandukanye, abaserukira amashyirahamwe yigenga, abagwiza tunga, abaserukira amadini n'amashengero nka Katolika, amashengero y'abakizwa hamwe n'abayisilamu. Yavuze ko abo byahuye bose bamubwiye ko abarundi banyote wa mahoro n'iterambere, kandi ko bazokora uko bashoboye kugira ngo igihugu gisubirane itoto mu bijanye n'umutekano, amahoro n'iterambere. Kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini amaze kugendera Burundi inshuro zirenga zitanu, naho kuri inshuro atagize amahirwe yo kubonana n'umukuru w'igihugu yarigeze kumwakira. Perriero yemeza ko atantambwe iboneka yateye mu ngendo ziwe.
There are trips where it feels like we've taken one step.
Ubiraze ni nkuko dutera intambwe imbere tugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri nizo tuvugana na Leta. Harakindwa inkeya Perezida Nkurunziza ubwiwe, hari ibyo yasezeranye ko azorekura abafungiwe politiki. Nta na kimwe twabonye cyakozwe. Yaraniyemeje kandi kohoza abaroreza amajana abiri bagateka akazi na muntu. Ushika ubu umengo n'imikino gusa, ariko baragira icyangombwa kuri twebwe nuko hoba indorerezi ziraba ko abantu baguma bicwa, abandi banyuruzwa n'ibivugwa ko abantu basinzikarizwa ubuzima bikabije. Turi mu gihe Leta yemeza kwifisa ishyaka no gukora ibishoboka ngo abarundi bose babe umutekano n'abahunze bagaruke, ariko kandi tukabona abantu babandanya bicwa cyangwa bahohoterwa. Uku ni kuvuga indimi zibiri, kandi bitesha Leta icyizere mu bizokurikira. Or the path forward. Mungorane z'ubutunzi, umutekano muke na politike igihugu cy'u Burundi kirimo, Tom Perriero amenyesha ko uruhara rwa Leta ari gonyamukuru.
A lot of the cards are in the hands of the government of whether or not they are interested in trying to solve this economic and political crisis.
Amakarata menshi ari mu minwe ya Leta mu byerekeye gutorera umuti ingorane za politike n'ubutunzi. Ibi bizobonekera mu gushyira mu ngiro ibyo yiyemeje. Leta y'u Burundi niyo nyirabayazana muri izi ngorane zose z'ubutunzi na politike. Ntitegerezwa kwifata nk'inzira karengane. Leta niyaguma kuri iyo nzira yo kugoza ibintu n'abafasha kugira ngo ingorane zihere bizobagora. Leta rero ikwiye gutahura ko hari ingingo naho zigoye itegerezwa kuzifata, ariko igume ikomeza ibintu nk'ingingo yafashe mu by'amabanki, aho no kumenya ko ibintu bizokunyuka kurusha. Ikisigihe cyo kugoza ibintu n'igihe nyabuna cyo gufata ingingo zizana impinduka kugira dutere tuje imbere.
In order to move that forward.
Kubwo intumwa ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini ngo iki ni gihe cy'uko Leta igarukana icyizere kubayifasha no guhagarika ukudahana.
Here at the very moment the government should be trying to build confidence and goodwill in those partners who want to.
Iki ni gihe Leta ikwiye kubaka icyizere ku basanzwe bayifasha aho gukora igihushane cy'ibyo. Nk'ubu amatohoza yerekanye ko hari abantu 595 basinzikarijwe ubuzima, ariko nta muntu n'umwe mu nzego z'umutekano cyangwa abakorana nazo yigeze ajyanwa imbere y'intahe. Nta rubanza na rumwe rwaciwe. Twarasabye kuruhara rw'umwe wese rwokwerekana. Nkuko mubizi, Amerika yarafatiye ibihano abatavuga rumwe na leta namwe mu bategetsi bakoresha inguvu n'abakoze ihohoterwa rya kiremwa muntu. Naha nyene nta numwe yashizwe imbere y'intahe mu bashigikiye leta no mu nzego z'umutekano. Tom Perriero yemeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya zifasha impunzi z'Abarundi zahungiye mu bihugu bibanyi. Yashimiye ivyo bihugu vyakiriye Abarundi bahunze. Mbere yavuze ko hari kambi nshasha y'Abarundi igiye kugururwa mu gihugu ca Tanzania. Urugendo rwiwe azorubandaniriza muri ico gihugu nyene azobonana na Benjamin William Mkapa, umuhuza mushasha mu matati y'Abarundi yatowe n'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yase kugira ngo yunganire President Museveni. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Turacari Bujumbura mu Burundi. Kuri uyu wa mbere mw'ijoro harumvikanye urwamo rw'amasasu n'amagrenade mu gisagara cya Bujumbura. Amakaritsiye yumvikanye umwe ayo masasu n'amagrenade ni Jabe no muri zone Bwiza hagati mu gisagara, handi humvikanye amasasu n'amagrenade ni muri zone y'uburaruko muri komine Ntahangwa, aho naho ni mu Ngagara, Kinama na Kamenge. Mgenzi wacu Frederic Mundikije yavuganye n'icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Moise Nkurunziza, amucira ku mayange uko vyagenze nuko ibintu vyifashe.
Umutekano twavyita bitero, umutekano muri rusange wifashe neza, ariko kubera ibigwanisho bigifiswe na bamwe bamwe haraje haribonekeza ibitero by'amagrenade n'ibindi bitero bigamije abantu bamwe bamwe cyo twita attack cible. Aha twovuga rero nk'ibyabaye nijoro igihe cy'isaha 3:30 hari muri zone ya Ngagara quartier ya gatanu, ukabare bita Club Mukaza, aho basanzwe bita beshi kwandizeye. Hari hasanzwe hari abantu rero bane basigaye muri ako kabare bahateraniye bari ku karahuri, niho hinjira inkozi z'ibibi zitatu zambaye umwambaro wa gisivile, umwambaro usanzwe. Bakaba bari babiri muri bo bari bafise inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov, uwundi afise grenade. Bamaze gushika muri ako kabare, uwafise grenade yaciye ayitera abo bantu, abasigaye nabo baca babarundamo amasasu. Muri ako kanya haciye hitaba Imana umwe muri abo bari muri ako kabare yitwa Munyana Belinda, abandi batatu bari kumwe barakomeretse bakaba gushika ubu bari kwa muganga aho ariko barabavura.
Abo bantu bakoze ico gitero ntibarafatwa gushika ubu?
Bikiba inzego z'umutekano zaragerageje ziratabara zirahashika, zasanze abo bantu bagiye mbere zica zisanga no muri ako kabare zaciye zigenda zivye mu kabare amafaranga yose yariyo. Ariko twamenyesha yuko gushika ubu abajejwe amatohoza bariko barabikora kugira ngo ako kagwe k'inkora barakamenyekane gafatwe kongere gashengezwe imbere y'ubutungane.
Muri minsi ya mirwi yitwaje ibigwanisho iguma itera kandi ikagenda idafashwe, ivyo ntivyo babisigura ko iyo mirwi ubona kwa abapolisi badashoboye canke batari kurangura akazi kabo neza?
Oya, ntawo bifata gutyo, kuko ahubwo tubonaho umutekano gushika ubu ugeze naho gushima, kuko ivyaba mu minsi heze mwarabibona. Iyo mia grenade yarategwa mu bibanza bihuriyemo abantu benshi, agategwa izuba ryaka, ariko murabona uko ari abantu bikinga ijoro, agatera grenade yinyegeje, hanyuma yamaze kuva grenade abantu umwe wese abanza guhundagara kugira ngo amayika ntamushikire. Ariko sinibaza yuko ari migwi yananiye inzego z'umutekano, ahubwo nibaza ko ari ubundi buryo iyo migwi yo yarahinduye bwo gukoresha, kubera ko uburyo bwa mbere bwabananiye, kandi nta nkeka ko ubwo buryo nabwo nyine bari kubakoresha ubuhuye inzego z'umutekano gushika ubu zirabahagurukiye kandi zitegerezwa gufatwa bagashengezwa.
Mu kanya gatoya cyane rwose, abanyagihugu cyane cyane baba i Bujumbura eka abasivile muri iki gihe barafite ubwoba ko bashobora guterwa igihe icyo ari cyo cyose. Hari ikintu igipolisi cyanke abajeje umutekano bubabwira cyo kubahumuriza?
Icyambere cyoco ubushanje bw'umutekano burateye ivyatsi ivyo bitero, buriyamirije abo bantu birigo bariha inkombe busuye gutera kamo abo bantu bose bafite ivyo bigwanisho tevite uburenganzira babisubize ku gushaka kwabo. ubushinjwe bw'umutekano kandi burasavye nabandi bantu bose ababa inshuti n'abagenzi kuko abantu bagira ibyo bintu n'abarundi n'ababa mu Burundi harababazi hari n'abatabazi babahanure ibyo bigwanisho babisubize hasi babisubize ku nzego z'umutekano maze bareke guhekura imiryango bareke guhekura mbere n'igihugu igihugu keze gitekane bagaruke bubaka igihugu hamwe n'abandi
Moyize Nkurunziza icegera cy'umuvugizi mu bushikiranganje bujejwe umutekano murakoze cyane gose ku kanyama duhaye
turabashimiye namwe
arakoze cyane Frederic Nkundikije kuri cyo kiganiro yagiranye n'umuvugizi w'igipolisi icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Moyize Nkurunziza ku mutekano mu gisagara cha Bujumbura Ahandi naho mu ntara ya Makamba ingwara ya malaria yiyongera ku rugero runini kuko muri aya mezi atatu aheze mu bagwayi 150 binjira mu bitaro mu kwezi ijana baba bagwaye iyo ngwara abarongoye ubuvuzi muri ako karere bavuga ko ahanini bitumwe n'ihindagurika ry'ibihe isuku n'ibidengera by'amazi kandi naho bikavugwa ko hariho gukoresha nabi imisegetera inkuru ya Fidel d'Antoine Nsabimana
Ibiharo duhabwa na muganga Evariste niyo ndiko umuyobozi w'akarere k'ubuvuzi kamakamba birerekana ko ingwara ya malaria yagumye igwira kuva mu ntango z'umwaka turimo
ingwara ya malaria niyo ngwara ya ibonekeza muri kano karere k'ubuvuzi kamakamba nk'omezi atatu y'umuhimbi 2016 ingwara ya malaria yariyongekanye cyane nk'umavuri nka yose y'akarere k'ubuvuzi kamakamba turabye muri rusangi ingwara ya malaria mu gice cya mbere cy'ibihumbi 2016 nko mu kwezi kwa mbere twarashoboye kuronka abagwayi ba malaria bangana n'ibihumbi 18 n'64 mu kwezi kwa kabiri harabonetse abagwayi ba malaria bangana n'ibihumbi 18 75 mu kwezi kwa gatatu guheze habonetse ibihumbi 18 810 muri abo bose ngwaye ingwara ya malaria ubice 70% abeshi barabana batarakwiza imyaka 5
none mwamwibaza yuko iyo yongerekana kuko tubona mu biharuro bipfa kuki
icyo twibaza twokwibaza bwa mbere na mbere ihindagurika ry'ibihe kandi twibaza yuko abene gihugu bateko bakoresha neza imisegetera twari twarabahaye mu 2014 kandi nacyo twibaza ni ibidengera by'amazi usanga hirya no hino ugiye nkaho hepfo mu Nyankoni aho hepfo ku mutsindo hirya no hino urasanga hariho ibinogo byinshi byumutsuye amazi aho bari bimbye amatafari ibyo o nta na kimwe kibuka kuko ibidengera ni byinshi aho bigace bituma imibu yarikiraho ikabyariraho
Umuforomo ari bakarevariste arongoye gisata gikurikirana abagowe ba malaria mu bitaro bikuru by'Imakambati
ibitaro biraga murabona ko abari bakoze isale ku bantu batanu mugabo twarongiye mu gitanda kigira gatandatu mugabo birashika tugace tujyamika babiri kuko abagwayi babaye kirenga
twavuye tuja mu vyumba bigwariyemo abagwayi ba malaria bamwe bararembye ntibashobora kuvuga ariko ababagwaje bagiye baratuyagira Mwananyoye imiti iraheruka tanguye.
Eh barayimaye.
Ni umugwaje. None kupfuye mwaka utanguye amatsiko.
Ega siko ayigwaye mbere na mwe iyi minsi ngira ngo kabaye inkondora gatari gake. Yivuza dakira.
Yego ni umugwaje uyu. Agwaye malaria kandi bone kiriho urabona ko ata yashimiti yananiranye kwere yego
amatsiko nyo miti inshuro nyinshi
ni kasigake sigake cha sigake kwere ubona nkubi guma bigamura cyane agwaye marari aho imiti yiwe rero ngaha twabaye ko bihetera binanirana kwere
kumuhira muribuka kwifuka umusegetera
yego umusegetera kwere niwe tujyamamo yari tujyamamo rero hanyuma malaria sinzi ibyo yajiva kwere sinzi ko ari iyamye buduhuriye hanze
naho abanyagihugu basabwa kujyama mu musegetera misi yose aho mu bitari Makamba ku bitanda by'abagwayi malaria haramanitse imisegetera ariko bamwe mu bagwayi canke abagwaza harabatayijyamamo kumvo babwije ijya Amerika kubera iki imisegetera ngo amutayizera
twibaza ko yoba yirimo ubwo bukoko kandi burahari kuko narigetse kugwariza mu misi mike y'ingaha narabubonye ho bwinshi
ubuhe bukoko
ibihere ngaha narabibonyeho
umuforoma riba karivariste afite ica bivuga ko
bimusanze nk'imisegete yatwamanitse duherwa kwibanika ni mishasha iyo yifutse kibasigurira bomengo aragitahuye ariko ugasanga batagikotse iyi ni mishasha mfasha iyi ni mishasha yo gushira
bamwe mu banyagihugu bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko malaria yahora ikara mu kwezi kwa gatanu bagakeka ko ni kwagera izo havi bica bigacika imakamba Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
koze cyane Fidel d'Antoine Sabimana abahoze ku rugamba mu Burundi bavuga ko babayeho nabi ndayimirije Ficard arabaha inama ndayimirije murantunga ndayimirije Ficard n'umuyobozi w'urunani rw'ibikorwa by'abahoze ku rugamba bizana amahoro n'iterambere ridakumira kuri bose mu Burundi yaganiriye n'abahoze ku rugamba mu kanya gaheze mu kiganiro muri isanga cyateremijwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi tukatubatega matwi duhere ku umwe mu banyagihugu atangura avuga ibibazo bahura navyo.
David wiriwe neza?
Yego murakoze nsoriza umutumire.
Arakumva rwose?
Eh nanje ico nagomba kumubaza jewe. Mbe ni kuki abo bavuye ku rugamba bakagira ibibazo bitandukanye ndetse bakagihura n'ubumuga bagacika amaguru canke bakagira indi bibazo. Kandi bariko barafasha abanyepolitike b'iwacu Burundi ngaho. Ariko muri iki gihe bamaze kugera ku butegetsi nta kintu na kimwe babafasha cyangwa babite. Ejo hari ibyo tumvije mu cy'ibitoke bamugariye ku rugamba batanga ubuzima bwabo ariko ubu kubera bamaze kugera ku butegetsi ntibakibitaho kubera icyo bapfana cyararangiye. Ariko abo bategetsi bari bakwiye kugarura umutima muntu kabisa bakamenya ibyo bafite byose naho babigezeho ko byaciye kuri bajya babereye urwego.
None ubwo Ficard uramubaza iki?
None nandi se mwariko ndamwe nashaka kubaza. None niki bagiye gukora kiri imbere kiraha icyizere bajya abantu bari bahajya mu bibazo bitandukanye bavuze yuko bashaka ahubwo gukorera kwinonora imitsi n'ibindi zishi cyane barabyumvije bari bibaza. None niki agiye kubakorera muri iki gihe kuri bajya abantu bari hariya mu cy'ibitoki?
David urakoze.
Murakoze nawe.
Jean de Dieu nawe arategereje kuri telefone. Jean de Dieu wiriwe?
Wiriwe cyane.
Nawe ikibazo cyawe?
Ikibazo jewe mfise kuvuga jewe ndi umudemobilize yahoze mu gisirikare kigwanya leta. Rero aho tugiriye muri do kantonema
yego
baradutwaye igitega baratwigisha baratwereka ibintu bishobora gukora baravuga ati umuntu bikunda yosubira ku ishuri kandi asubiye ku ishuri agaheza ntibizomugora kugira nka kazi kwa umudemobilize. Ariko ubu uyu munsi batubwiye ati akazi gukari ubusahana ugasanga mu icyo gihe umuntu wese aciye atora uwiwiwe na wamudemobilize ntashikirwe. Rero ni ukuvuga ko mwa kino gihe ukacuraba rero abantu b'abademobilize mwisanzwe dufashwe nabi cyane gusumba mbere igihe tukiri mu gisirikare. Abamwombariza umutumire imigambi bafise y'ukuntu boha agateka umudemobilize yahoze ku rugamba.
Ye Jean de Dieu urakoze.
Yego murakoze cyane.
Ficari we aba bantu bombi ndumva basa n'abavuga ikibazo kimwe.
Yego nabumvise ntere kuri David. Abamugariye ku rugamba nibyo twege turishyira hamwe risanzwe meze nk'amashyirahamwe nk'ayandi mugabo abamugariye ku rugamba leta yarateguriye imigambi yamateguriye imigambi bivanye n'ubumuga bw'umwe wese hari abagiye barubakira hariya za Karurama abubakiye mu mugamba abubakiye hariya za Rumonge ni ukuvuga mu bice bitandukanye bivanye n'ubumuga bw'umwe wese urasanga yamugaye amaso wacitse amaguru yose ibyo rero ibyo biri mu mugambi wa leta natwe rero nk'ishyirahamwe turi abantu wewe no mu gutangura wavuze uti urirongoye nta kazi afite nawe nyine ni umuntu yitanga kugira ngo jewe n'intumbero niyihaye n'umugambi niyihaye kugira ngo ndabe yuko no kuko ukiva mu ishyamba usanga umuntu afise ibyiyumviro byo mu ishyamba nyine ni kugira ngo tubagarukane tubashyire ku murongo kugira ngo twereke dutegure n'ibikorwa bibahuza n'amasangwa aha novuga yuko kugira ngo aha hari ikintu shima ubwa mbere cyabaye kutababona nabi kutabona yuko umenye sabantu nk'abandi kutabona nk'uko umenye n'abanyeshamba icyo naco nyine bogishima kuko aho bari barabona nyine bafashe barabona yuko bagiye no mu makomite ndere y'umutekano iyo bashize amakomite y'umutekano ku mutumba usanga bari mu kavuga ati mwege ikintu cyose kizagomba guhomba guhunganya umutekano mu kibona imbere y'igihe ingo rero ngo dukubere hamwe icyo naco nyine bogishima kuko nabwiye mu ntango yuko umutekano amahoro ari byose uko giterambere ibyo byose naho bwo guhama milena na miliyoni atamuho na tamutekano hari nta kintu kimwe bivamwe eh ano cyangaruka mu nyuma kuwo agira kare nanyo babaje kibazo kimwe abo abahoze ku rugamba bose mu isanzwe aho yavuze ko igihe baca muri centre igitega barabahinyigisha tudufaranga mu ronsi mugende mutwifashishe ngo bukebuke mu nyuma tuzamashyiramwe mbamakungu atabapfuye bivanye n'icyo umuntu wese yagiye arakora aho rero nabo nyine bo kwikibaza nde mwatwa dufaranga naronka nubana naronsi iki nubana gejije hehe nubana banye hehe na cene nubangeze ku isemi ndacyasigaranye n'amaheri cyane ndacyasigaranye n'ibihumbi 10 egome nirazi ntera amafaranga kwiriye mugabo bivanye nuko karagatahe kaboneka umuntu akiyezarewa wenyine akarabatije we none urugezo abivanye n'amafaranga bampaye no bangeze hehe no banavuye hehe no banagarukiye hehe ibyo nabyo nyine nico gituma twahizeho imashyiramo twabahimiza kuja mu mashyiramo nyine bari ku mitumba kugira ngo bagume baterane ibyiyumviro nabyo ko tubindi tuvurana ubupfu rero nkari karavuga rumwe ate karavuga no mwishyirahamwe usanga atanaho bishika mugwa ni mwishyirahamwe abantu 10 na 20 barahantu ubona akavuga ati bana jewe amafaranga nakuye mu tunutu hanyuma leta nayo radiga imidodora hirya no hino ibaronderera imaze kubaronderera ikazi kavuga ati ba bantu bacu ba bantu kuko dusanzwe abahoze ku rugamba batwagwa muri ministere batwagwa na muri ministere de la defense nationale et des anciens combattants hariho meme la direction générale des anciens combattants OCD ministere de la defense nationale kwigira abahoze ku rugamba batwagwa mu gisirikare cy'u Burundi ibyo rero nibyo nagomba kuba hako umuco utandukanye kugira ngo umwe wese naho yaba yaragwanye irebere yuko hariho rokura politike amaze kuja rokura politike kandi abantu barayikuri nico gituma n'ubu ndikuma duhamagarira abantu kugira ngo bazinye babanye politike baza barabata mu binogo baza bataba bacuvya kuko nabo ariko barabacuvya ejo buca bifatira ibiti byabo amaze gufatira ibiti byabo nta numwe adusura kubiyibuka ahantu hamagarira n'undi wese wabwirisa gati no gutungirwanisho ahari hose ari karanyumva isaha ndiko ndavugira ko kugira ngo avavane n'abanyepolitiki nimba ari tudushuri twiwe agende akora imigambi y'iterambere ko umunyepolitiki nta namwe azamushikana umunyepolitiki anondera inyungu zi abari mushinga amateka mukengo z'amateka nawe usasura kumubona niyo yaciye ahubwo azusigara mwirukako nicyo gituma rero mpamagara umuguntu wese ahari iyo bari kariyumvira gushobora gufata ikigwanije kariyumvira gukurikira abanyepolitiki aho bari hose kubera ko baharanira inyungu zabo yuko yo kwitandukanya nabo abari batanga uburero bw'ingene bagize ingorane ku rugamba bakomereka gasubira ishaka n'umwe karabaraba
Fikari ndumva uvuga kimwe na David avuga ati iyo bageze ku butegetsi ntabwo baba bakitaye kuri babandi babarwaniriye nawe niko ubibona urabihamya ko ariko bimeze ko abo mwarwaniriye ubu ngubu batabitaye uko bikwiye
twitabwo twagwanira igihugu tuma twagwanira igihugu kiri mu kigisanzwe kiri mu bihugu bisanzwe bikenye cyarakoze icyo gishoboye kugira ngo abahoze ku rugamba bashobore gukora ibikorwa cyarashyizeho umugambi wari ujeje gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba ibyo byose byakozwe n'igihugu ibyo byose nibyo gushima twavuze yuko wahoze ku rugamba bivanye n'urwego yari arimwo hari amafaranga bamuhatiwe nimba uri mu rwego rw'intwazangabo rw'ibisongerezi wewe ugenewaya nawe ugenewaya ayo rero bayako kaza kuyakoresha nabi urumva yuko ntushiza kubita kuri leta
kuri telefone dufite Ibrahim Bucumi we wiriwe
mwiriwe neza
ikibazo cyanjye
fise cyambe nami nabwiye ko je ubu ntari mu Burundi nahunze kubera umutekano wanje utameze neza
nibyo wabitwandikiye kuri Facebook
ya nabyandikiye mu kanya bavuga ngo hari umuntu hari umugwi wo muri leta uri kurakurikirana abahoze ku rugamba bakurikirana ngene babaye ubuzima bwa ngene bubaye ntabike hari kuva dusubize mu buzima busanzwe ntago dukurikirana umwe wese yafashe inzira yiwe urumva umuntu wese yibeshije uburyo bwiwe kubera n'amahera avuye ngo baraduhaye yari nica ntikizi
baguhaye angahe wowe
akote ya XFAB je narumwe XFAB
ujya kuvuga baguhaye angahe ugiye bagusezerera
eh
baguhaye angahe bagusezerera
basezerera ajye nyine abasoda bato bato abakaporale abakaporale shefu inhivye
nukuvuga ngahe se bucubiwe niba atari ibanga
je narutse nka nk'umuriyoni ni nusu niko bagwe baraduha matranche kora na twagiye ama formation muri centre yo yigitega niyo twagiye ibintu by'inyigisho byo gusubira mu buzima busanzwe kwa twavuye tubyishakiye mwese agiye ku buryo bwiwe ku mutima we niwe yavuze ati reka ndabinduke nyende kurondera ubundi buzima busanzwe
bucumi Fikari yavuze ati mwebwe mukwiye kwisuzuma amafaranga babaha mwayakoresheje iki wewe wayakoresheje iki ayo baguhaye nubwo bayaguhaye par tranche
n'abandi ba ex-femme twari kumwe mu ishyirahamwe twari dufite proje tugenda kugura inka tukaza turaranguza mugamba kurangura inka tuza kudandaza ugasanga uburyo twagenda kuranga kubera ubuzima busanzwe urumva ntabwo twari tumenyerewe byari bikeneye yuko uteza kuba ufite abantu bafite experience y'ibyo bintu ugasanga n'agatari twari dufise kari na gatoyi ugasanga n'amahera ya taxi kuzo ari amataxi tugasanga amahera ntacyo gufasha nta mugambi ukwije ushobora kuronka siva ningena amahera twaza turonka mu matranche twaronke rimwe kugira dukore ikintu kiboneka cyiza
ubwo rero ikibazo waba ufitiye Fikari ni ikihe
ikibazo cyanjye nk'iki kuva dusubije mu buzima busanzwe none baramaze kugira kontrole barara abantu basubijwe mu buzima busanzwe ingene babayeho iyo bari n'ingene bamerewe n'ingene umutekano wabo ukingiwe
yeee
nicyo n'ikibazo cya mbere
reka duhindire aho ngaho duhe n'abandi ijambo urakoze noneho duhamagare Emmanuel hari ikibazo ufitiye Fikari
ikibazo nubaza uwo mutumire rero abona twebwe baturungika muhira bamusanzwe urabona nenagerere kubyandika baraduhaye amahera mubwo baraduha nabi nayi mu bice bitandukanye kurya atakintu barafashije umuntu bavuga ngo kirafadika rero urabona igihe cyaciye ni kirekire ubuzima bugenda bugorana kubera n'umuntu akaba arabimenyera nawe ubutumwa turamenyera noneho babona boze dufashe iki basi bapfuma turongera amashyirahamwe twojyamwo bakadukurikiraniramwo bakaraba icyo badufasha kuko badushobora batugera ko bajya dushyira mu mashyirahamwe twadirise twarakoze amashyirahamwe amwe arasenye kandi aranka iki abenyine benshi bavuye ku rugamba bamwe baratekereje barazwi cyangwa nyine tuyikeneye bimwe biteye ubwoba sinzi boraba icyo badufasha
urakoze cyane Emmanuel we
nawe murakoze cyane
Fikari ndabona aba bantu babiri bucumi na Emmanuel bavuga ikintu twakwita mu gifaransa suivi ndakeka ari ibyo ngibyo leta ibakurikirana gute
jewe icyo no bwa kuri kinyene leta ibakurikirana navugiye ko leta yashyizeho urwego ariko rwita leta la direction generale des anciens combattants urwego rukurikirana abahoze ku rugamba uwo igihe yarahindutse mbere igiye kubona ofisi ofisi des anciens combattants ni ukuvuga icyo gihe bareko barashyiraho porogaramu y'uko uwahoze ku rugamba umwe wese ivanye na kategori arimwo mubaronse mbere n'ikarate yo kuza barivunza ibyo byari mu nteguro leta yariko irategura ku buryo umwe wese ahari bivanye n'urwego yari agezemwo icyo gihe hariho n'abariko barasaba yuko ko abahoze ku rugamba bari mu mico ibiri abahoze mu gisoda cya leta n'abahoze mu ishyamba abahoze muri leta baronka amafaranga ya NSS abahoze mu ishyamba nta mafaranga ya NSS baronka ari nacyo gituma wumva abarira cyane ari mu ishyamba leta rero yari kirara mu buryo bashyira ku rugero rumwe niba wademubirijwe wari mu rwego rw'intwazangabo mu gisoda mu ishyamba bagushyire ku rugero rumwe n'uwahoze mu ntwazangabo mu gisoda cya leta ni ukuvuga tuya dusanga pozishoni zitandukanye nawe nyine baturonke ku rugero rumwe kubera bose bakora igihugu bose ibyo rero ni ibintu leta ariko iriya rero reka aravuga ngo ntabwo isata cya leta kikihana abahoze ku rugamba kihari nagomba kumukura inkoni gushyitsi yuko kihari twe twaba twagiye mu nama y'icyo gisata cya leta batubwiye ko bariko barategura ari nacyo gituma ariko ndabibwira ku iradiyo kugira ngo n'utarabize ashobore kubimenyera yuko uwo mugambi uhari ugomba gushyirwa mu ngiro mbere n'abahoze ku rugamba benshi bamugaye baza baravuzwa uwo mugambi
Arakoze cyane Thomas Kamirindi yateremeje icyo kiganiro. Ari naho duhereje ibiganiro byacu byo kuri no saha mwari muri kumwe na Orion Itangishaka. Tubibutse kandi yuko mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro byacu kuri site yacu ya internet ni www.voa.com, kuri Facebook no kuri Twitter niho turi, adresi yacu ni VOA Radio yacu. Amakuru ya Radio Ijwi rya Amerika arabandanye.